intera no guaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
Waruka, waburi mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ndi mu kiganiro ndafite ijambo.
Sangwe kaze mwese mukurikira ibiganiro bya Radio Inzamba. Ikiganiro cy'ugwaruka cyo kuri uyu wa gatatu itariki 8 ukwezi kw'indwi cyerekeye ingingo ziriko zirafatwa mu ntumbero yo kugwanya coronavirus mu Burundi mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus, ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura inkemu. Mbega n'igiki wokora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoki, kururira canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko. Koresha imishwaro ukitabwa ukijeje kuyikoresha, imwe bita papier mushwaro. Ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso. Irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda. Irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Ibiharuro byatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu itariki 3 z'uku kwezi byerekana ko abantu barenga 190 aribo bari bamaze kwandura umugera wa coronavirus mu Burundi. Hari haheze hafi amezi 3 abarongo i Burundi bafata minenegwe ikiza cya coronavirus. Muri abo harimo n'urongoye Burundi Evariste Ndayishimiye muri iki gihe yahora ari umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye akaba aherutse gushyiraho umugambi yise ndakira sinandura kandi sinanduza COVID-19. Ni mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uyu mugambi, hatangujwe kuri uyu wa mbere igikorwa cyo gupima abantu benshi iyo ndwara. Cyatanguriye mu gisagara cya Bujumbura, aho hashyizweho ibibanza 3. Icyo gikorwa kikazobandanya mu zindi ntara nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubimenyesha. Harashyizweho kandi ingingo y'uko abantu bajya mu miduga yo kwiyunguruza bambara ibibakingira ku munwa kugira ngo ntibanduze abandi. Ku bw'umushikiranganji w'amagara y'abantu n'abandi bose bafite ibimenyetso by'iyo ndwara bategerezwa kwikingira kugira ngo ntibanduze.
Abe ni bo bategerezwa kumva neza ko n'uwipimisha ino munsi agasanga ntagwaye. Ategerezwa kwikingira, burya kwikingira bisumba kwivuza. Barashikije yuko ufise ibimenyetso nawe bari giripe isanzwe yorondera agafukamunwa akakigurira canke akagashonesha.
Izo ngingo ziriko zirafatwa mu ntumbero yo kugwanya coronavirus mu Burundi ugaruka ngo bagwazakiye gute? Mukanya turabaha ijambo. Belama ari mu Burundi ati ni byiza kubona abategetsi bavuye ubuzimu bakaje ubuntu.
Cyuko turumviriza amajambo yagiye aranga na cyane cyane abategetsi bari batwara Burundi muri icyo kiringo giheze. Nuko baguma bagifatanye ne bavuga ngo Imana yakingiye Burundi. Rero kubona bari bagifashe minini ngo bari bafite bya bintu byabo byo kwamaragaya bahebye n'abanyagihugu ntibakumira abanyagihugu bivanye n'ukungene bamabi barondera ibyo bishyira ntitwe yabo gusa. Hanyuma intumbero rya kabiri nayo ni uko kuri urwo ngira mushasha yoba ngira ngo iwewe aje guhindurira ibintu akunda abanyagihugu atazosubira kuza aritwaza ibintu by'Imana ngo barafise Imana bihindije guhanga Burundi binisha nk'ibiri ngira ngo yoba agiye gukorera kuri reyalite abona siritere. Nicyo twebwe twaba twibaza kuko turabye kurajazanye tukabona nyine byagenze nyine yaciye amubwiriza abantu hirya no hino none bari bahindiriye ko mbona mu bindi bihugu turabye za Rwanda zahehe bashye bagenda muri confinement bakavuga ati n'amashuri n'ahagarare kuko kino kiza nta muntu umwe kigira umutwe ibyo byajya dutangaje kibaze rero yuko umukuru w'umushasha kibaze nk'indi ntumbero nshasha yuko utagiye kwamaze aravuga arasize ngo Imana yari igihugu cy'Uburundi gusa kuko ari amajambo y'Imana niyo hanini yagiye asize imirimo igihugu cyacu cy'Uburundi yagomba avuga ibintu bijyanye n'Imana kuko iyo abantu bagumye bavuga Imana cyane Imana ni ibisi yose isiye umuntu
na Dadi ari mu Burundi atabategetsi bashize imbere inyungu z'ibyo bakura mu matora gusumbya amagara y'abarundi
iyi ngingo yo kurwanya ikintu cya coronavirus mu guhimiriza biyunguruza kwambara udupfukamunwa ndetse no gufata abantu bakaja kwipimisha bumva bafite ibimenyetso bagashiraho n'ibibanza bitandukanye kugira ngo bashobore gupima abagwaye iki kiza jina yakiri nabi kuko biragaragara yuko leta yibutse kwifuka bwamaze guca kubera yuko iki kiza kimaze amezi atari make kimaze kumenyekana ku isi yose ndetse no mu Burundi bwacu burimo igihe rero cyamenyekana mu gihugu cyacu cy'u Burundi abarundi benshi bari bitwararitse bya politiki na cyane cyane amatora inyiyamamazo n'ibindi icyo gihe abantu barasemereye ati yamara mworaba iyi niyamamazo abantu bariko barakora hakabamo kwikingira iki kiza ariko ntavyo bigeze bakora ndetse bafata n'ingingo yo kwirukana abahagarikizi ba OMS bari mu Burundi na cyane cyane bafasha kugira ngo hamenyekane abantu bashobora kuba banduye uyu mugera kuko bari bazi uburyo bwose bashobora gupima bakoresheje ibyuma byo gupima abagwaye indwara ariko rero uyu munsi turabye kandusanga emenga ari izindi nyungu zikomeye inyungu zirenze bari biteze mu matora zasumbye abarundi bose zasumbye abene igihugu Burundi rero tusaba nka leta igihe cyose kidakwiye kwanjanjwa ku magara y'abarundi igikuru ari uko hakwiye gukora ingingo zose zishoboka kugira ngo amagara y'abarundi ubuzima bw'abarundi ukingikwe imbere ya byose gusumba ibindi byose zaba inyungu za politike zaba inyungu z'umuntu runaka
tuandarize kuri Jean-Marie ari mu ikambi ya Nakival Uganda ati ni byiza ko abategetsi bibutse ko abanyagihugu bategerezwa gukingirwa icyo kiza cya coronavirus
kuba bafashe ingingo yuko umuntu wese agendera mu modokari azuba yambaye maske akora bakongera bagapima umuntu wese aba yikekwa ko yabafise ibimenyesho bya corona nibyerekana ko nubwo bagiye barabihisha coronavirus mu gihugu ihari nabo nyine bamaze kubona ko barengewe hamaze gufatwa abantu benshi b'umurengera ibi nabyo bikerekana ko aba bategetsi bacu ntabwo barajwe ishinga n'ubuzima bw'abanyagihugu barajwe ishinga n'inyungu zabo uye kubera ko babonye yuko amatora yaheze ibyo bashaka babishyize ko baronse uburenganzira bw'ibyo bifuza ubu niho bagiye kubona neza yuko coronavirus mu gihugu ihari ariko ubwa kare barabahishije aba bantu rero rimwe na rimwe bisha bigora kwizera ko ibyo bari ko barakora ari ibintu bigamije guteza imbere igihugu bigamije guteza imbere abanyagihugu mu gihe ubuzima bwabo bufata minenekwe gutya ugasanga nubwo gukinira ko ntibahagaciye ubuzima bw'umurundi na gato umuntu yosha yibaza eske none bagiye kurongora igihugu mu buryo ubuhe canke bari kurongora igihugu gute bagamije kugishikana hehe cyane rero nk'ugwaruka icyo nifuza nuko nobwira aba bategetsi nyene ndetse n'abarundi bose muri rusangi igihugu kiriho kubera ko hari abarundi ntabwo ubwo itwa Burundi butagiramo abantu ubuza kurongora arongora barundi kuko bariho igice cyose twoza gukora rero twibaza ngo turi gukingira inyungu zacu kiriko kiramara barundi ko bari kwihenda cyane kuko nta kintu na kimwe tuzokora gifise agaciro ku buzima bw'umurundi ingingo yose yoza ifuka mamunda iteka ry'umuntu uyu muntu iyo bari kurayikoresha nta kindi abatagamije atari kurondera guhamba igihugu atari kurondera guhamba abanyagihugu
dusubire mu Burundi Valerie ati twizere ko ukuri kubijanye niyo ngwara mu Burundi bigiye kujabona
bigaragaza ukuntu mu gihugu cy'u Burundi atakina kimwe kiri ku murongo kuko ntibagenya kugendera ubuvuzi ndareba yuko korona ari ngo ifata abakoroni yuko idafata mu Burundi k'Imana yadukingiye
rero bigeze ngaho ugasanga yuko bose bagerageje kubara yajokiye ngo bafine basaba pinini amata bakadete none hari habuziki kugira ngo izo ngingo zifatwe hari habuziki ko abantu hariho n'abaje bakagenda kurondera imiti y'ikirundi kugira ngo bavugwe ikindi kandi umuntu yibagiraga ati ndabwo ubundi ariko yari kwaragiye gusekeza abatosanga barafashwe bafite umugera wa korona twizere yuko ibitigiri kwa dore nka zivugwa kwa nyine twebwe rero vugwara ibikoreka mu gihugu cyacu si igihumure gutegura urundi bwiza twebwe tugizese imyaka yo kubaho usanga ari ibintu bigira mu binyoma ibintu by'amanyanga menshi cyane aho atakizere na kimwe gihari kanoneho biraba bajya kwiyeka shyashya ugasanga nta muco birimo reka twizere turabe yuko iyi leta shyashya igiyeho umukuru w'igihugu mushyashya kwa ubwo agiye kuyihagurukira kuruta leta yahora iyo yagumizwa ko ata korona ihari ibinyegeze ikintu turindire cyane n'ingingo zose zifatwa mu nyamakuru y'ibi
tubandanirize kuri Thais ari mu Rwanda ati biranezereje kubona ababijejwe bavuye ubuzimu bakajibuntu mu gukingira ubuzima bw'abanyagihugu
jewe nk'urwaruka n'ikintu nashimye n'ikintu nakunze n'ikintu cyiza cyane byerekana yuko bugurutse amaso bakabona yuko iyo ndwara atari iyo gukinisha kuko iyo ntikina barabye nabi ishobora kubica kuko urabye iyo ndwara irihuta cyane kwandugwa kandi biciye mu buryo bunyarutse nibaza yuko yari iyo ngingo ari ikintu cyiza cyane kandi no kuri ego je nkugaruka nabishimye
Uganda n'umuvugizi w'umuhari w'urwaruka Mijeb ati izo ngingo zari zaratevye kubera inyungu z'abatwara igihugu
kubona uno munsi leta y'u Burundi yemenga ku mugaragaro ikagaragaza kandi ko hari ikiza cya coronavirus mu Burundi nko kiri ku isi yose reka dushime n'ibyo kuko ni muri buri yuko abarundi bagiye gucikingira ku mugaragaro ubu bemerewe kwipimisha hama bakanavugwa reka dushime n'ibyo inyuma yaho ubwo butegetsi nyene aho dushatse kuvuga ubutegetsi bwa CNDD-FDD ari wenyine ubwabo bari bibwe yuko atakiza ta corona yoza mu Burundi kubera Imana iri kumwe nabo ko umengo ahandi nta mana ibihari canke nko umengo no munsi Imana yavuye mu Burundi ni byerekana neza rero yuko ari ibintu bakoze bateguye banse kubishaka ku mugaragaro imbere y'amatora barutishije amagara y'abantu amatora uko bari bazi ibyo bari bateguye ntibashaka ikibaciramo nubwo muri bo nyene hogira ubwamwo ariko bahisemo kubigenza uko gushika naho abakozi b'ishyirahamwe rya OMS birukanwa bazira ibyo onye rero nta bintu byinshi umuntu yabivuga ko umuntu yosaba abarundi wese ku giti ciwe kubari mu Burundi ko bogerageza umwe wese yuko yo gerageza kucikingira ku neza yiwe nabiwe eka nabandi bose bahura bakorana bakagerageza gukurikiza amabwirizwa aba cyane cyane kwa muganga
Eza ari mu Rwanda abona ko n'izindi ngingo zofatwa kugira ngo coronavirus ituzwe mu Burundi
iyo ngingo ni nziza cyane bafashe ahubwo kubwanje bari baratetse kwifata aho nibaza ko babishyizemo politiki kuko hari abantu benshi bamaze gupfa kubera bari baratetse rero n'ukuri ni inkuru nziza ku Barundi kuko bari barusha igisigaye ni ukuraba ko ibyo biyemeje babishikako kuko bisaba uburyo butari buke ikindi ni uko bora bibaye ngombwa ahantu hari umugera mwinshi bo bakonfina kugira bagerageze kutawukwita hose kiretse ko mfise ubwoba ko bazotora abantu benshi bikabarengera kuko bari barateze cyane kugwanya ico kiza. Ikindi kintu bokora ni gusubira kwiyungana OMS kugera abafashe, kuko bisaba uburyo bwinshi cyane, imiti, ubufukamunwa, ivyo bokoresha kwa muganga mu kugerageza kugwanya ico kiza.
Duherahereje kuri gagari mikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania ati turakeje abafashe izo ngingo, naho hari abatari bake iyo ngwara yarimaze guhitanira ubuzima.
Barayamaze bati biragaragara bigumye ni ndaha y'amahoba. Rero mu Burundi ubutegetsi bwari bwafashe munenegwe ikiza roho nyanganda cy'umugira virusi corona, kibaza yuko abandi byo bari koravuga kumbure ngo bari bijyojo. N'ikindi mu Burundi bari bigize ngo n'abantu bazi gusenga cyane ko bemera Imana, mbuga bibagira neza ko kugera wiyemeze ko wemera Imana tugeza ku buri kugendera mu ishyaka ryayo. Rero inyuma yo kunyagirwa bibutse kwifuka. Gusa ikibabaje n'abanyagihugu bariko bagandagurika bazira ubusa, kuko bazize leta ifatanye n'ego ibintu urukundo ruke rwa leta kigera biyumvirira ku banyagihugu bama biyumvira ku nyungu zabo gusa, kuko wowe icyo washyize imbere yari amatora yawe. Kuba rero bibutse kwifuka, turabakeje ko bibutse kwifuka banyagiwe, bazoze babona neza ko gufata minenegwe iyo bishikana igihugu. Ubu umugira wa korona wamaze kwiragira igihugu cy'u Burundi nk'ugwaruka aba twasemereye, turasaba ko ukuri abantu bari igihugu cy'u Burundi ubwa mbere babanza kwiyambura ishusho y'amafaranga, ishusho yo gukunda inda, babanze bibuke neza ko ari bo bateza gutunganya igihugu, kandi bibuke ko hariho hamwe havuga mu mategeko avuga ko nta mutwagwa yigera aba mubi, ahubwo umutware niwe aba mubi, kuko iyo umutware adatunganije ibintu neza bituma abatwagwa atacyo bavamo baba nabi baguma babyibuka. Noneho nako kantu kavugwa muri sirikare, ngize n'amahirwe ko abarongoye leta n'abasirikare barabiza kuko bazoba mu mitwe yabo niko igihugu kizoba. Ntibabikore kugira turabe n'imiburi uri basi ko abanyagihugu baba bagisigaye batarandura basi bonarokoka, bategure neza ivyo ntabitegure nabi, kuko nibabitegura nabi naho nyine akabishyiramo kamwe na mama, ehe korona yoyo ntizoraba ngo n'umudede canke n'umuki birya sombasomba ry'umuntu umwe umwe mbona bakora yoyo ivumbura bose.
Jambo cyo kuri uyu wa gatatu ahaniho kigarukiye, twacijya nino ingingo zeruse gufatwa mu Burundi zo kugwanya ikiza cya coronavirus. Abavuze bose bashimye ko leta yibutse ko abanyagihugu bategerezwa gukingirwa icyo kiza kibangamiye isi. Hari n'abasabye ko n'izindi ngingo zofatwa kugira ngo icyo kiza gituzwe Burundi mu Burundi. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi na utaha.
Cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.